abakenyezi batari bake baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko uyu munsi usa nuko utabaye kuri bo bitewe nuko bashitse bari mu mikoro make. Umudandaza kazi ni wo ku murwa mukuru w'utunze Bujumbura.
Ehatari gose kwe munsi mukuru w'abakenyezi jewe kweri ntabyo mbona novuga kuko bishitse turi mu bukene bwinshi ntidushobora no kuwuhimbaza ibintu biciro bitera biduga.
Mugenzi wewe yemeza ko umunsi w'abakenyezi awumva ku matwi gusa mu itangazamakuru.
Nawumvise muri radio bawuvuga bakawuhimiriza bakavuga naho nawumenyeye jewe.
Mu ntara y'Ububanza mu burengero w'abakenyezi bavuga ko babazwa no kubona abagenzi babo bari mu nzego basa n'abatereranye.
Nkari aho gatumba mperereyeho mwe rimwe ntabo mbona bigira bakiraramiri
aya nk'abakenyezi benshi atakazi bafise
hari abagabo benshi to babwira kurima mukenyezi arima wenyene oya no kuri abakenyezi agateka ntikubahiriza.
Naje umugabo wanje nkubwo ntiturifu umva abantu bashaka kuguma baguruka gusa umva umukenyezi wo mu rugo ntacamaze abakimaze nabo hanze gusa ubu uri gukora abahanura bavuga ngo nta mpanuro z'abagore nta n'imigambi y'abagore. Duheruka tubatora tumaze kubatora ntacyo tubona badukurikirana nako.
Ariko hari abandi bakenyezi b'Ubujumbura basanga ugusarukirwa mu nzego ari ingira kamaro rwose.
Kare nta mukenyezi yaronka naho ingene yokwitwa ariko ubu turabishima data wanda n'abatware barimo abakenyezi enda uhimba tanuko ngwaye ntabararingwaye nagiye no kukiro bivise mwiregembye kubera umukenyezi agize n'ikibazo aregera imbere data bakamwumviriza emwe naho wakubitwa wataha kimwe ku busa ubona ko turiserukira data wanda tukadodora bakatwumviriza ese kare twari tugomba
abagore birabagora vyagera kubabaho barinze gucinga ero bikabakaga umuvyeyi no mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bwo burengera
gutunga umujyango ku byatuyobeye umuntu w'umukozi kora ibihumbi bitatu bine ugiye mu isoko nshobora kuronka ikintu watungisha abana babiri kuri ibyo bihumbi bitatu twebwe mbere nk'abacangiro turarushe haragezaho twipfuza komoka tutagira iyo tuja yitugiriyo tuja ntugiriyo tuva mu gihugu cy'u Burundi.
Muri kofada ishira hamwe y'abakenyezi bagendana umuga batunzwe n'imyuga basaba abagore kudasuzugura akazi. Evelyne Ndikumana n'umukuru wa kofada.
Twebwe nk'ubu turafise ibintu twigisha ugasanga mugabo abo kuvyiga bavuga bati jewe bijya ntavyo nokora ugasanga baragaya ngo sakazi ko gukora. Rero umaze kugaya ko atarakazi ko gukora ngo ni ibintu bakora mu byatsi baracapa barisiga imicafu. Muri cooperative yacu hariho nabagize amashuri baraminuza benshi bakunda kuzera inze bakaguma mu muri izo ngo zabo bavuga ati jewe kajakazi ntako nokora.
Prime mbarukeye mukuru w'ishyirahamwe ONS Tewe Ton Frere abazwa no kubona muri kino gihe abakenyezi bibagora kugaburira imiryango.
Umuceri warazimbye, ibiharage birazimbye ku rugezo abantu batari bwigire babona n'umunsi umwe. Iyo ibyo bifungurwa byitwa mbumba rugo bizimbye ubuzima mu rugo burahinduka mbere bukagorana cyane agateka ku mukenyezi karahungabana kuko murazi ku mukenyezi hanini ariwe muzezwa nzu ariwe ajejwe gutegura ibyo umuryango wiwe ushika ufungura.
Uyu munsi n'abahanzi barawubaha. Andre Ndabaneze azwi ku izina rya Ndimu Wagakaba n'umuyobozi w'ikigo Kuza Music yacuraranze indirimbo zihagize umukenyezi zatorewe kuja mu mahiganwa akomeye.
Nashimye kuririmba indirimbo iteze imbere umukenyezi kubera mu mibereho y'iminsi yose abakenyezi baracinyizwa mu buzima bw'iminsi yose no mu bikorwa bakora barakwiriye gushyigikirwa no kuronga ijambo guhabwa agaciro.
Ibirori nyamukuru byabereye mu ntara ya Cibitoke. Prosper Bazombanza icyegera cya Perezida niho yari ari.
Iterambere ry'umukenyezi ari iterambere ry'igitsina gabo kuko ni iterambere ryabo. Sina mukenyezi wese akwiye kumenya ko angana n'umugabo imbere y'amategeko mugatwubahiriza ya migenzo igenga abarundi n'abarundikazi. Harageze ko umukenyezi atosubira kwicuza ngo ntacambaze kuko atize amashuri ariko amenye ko ashobora byinshi bige baminuza ahubwo ariko kandi n'abatabishoboye bamenye ko bafite akamaro kanini cyo kimwe n'abasaza babo
ibiharo bitangwa na bonyizerekana ku cyakane cy'abantu bamwitsi y'abakenyezi ariko bari munsi y'ibice 20 kw'ijana z'abafite amatongo biharije cyangwa batorana mu gihe mu mitumba busumba sumbane bw'imishahara hagati y'abagore n'abagabo bushobora kugera kuri 40% onibimenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo umwimbo ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bahanzwe na kigoyi bogabanuka hagati y'1,150,000 igisata cyawe ni kigero w'abakenyezi nacyo kivuga ko muri rusange uyu mukenyezi umwe kuri batatu bafite akazi akora mu gisata cy'uburimyi erojya wikaneza ijwi rya Amerika.